igiciro cicaye gishogwa gihejeje gusoromwa kikiri amababi congewe ko amafaranga 30 y'amarundi ku kilo kimwe. Ibi byatangajwe n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Deugide Rurema mu kiganiro haye abamenyeshamakuru I Bujumbura, asigura ko ari mu ntumbero yo gutera intege abarimyi b'icayi basa n'abariko baradebukirwa.
Ikiro kikaba kivuye ku mahera 250 kikaja ku mafaranga 280, ni ukuvuga ko hiyongeye ko amafaranga 30 ku kilo c'amababi y'icayi. Dusabye abarimyi b'icayi kubandanya bitaho ico gitegwa kandi bijukiro no kuja amakoperative, kuko niyo nkingi iterambere y'igihugu. Ikindi naco nuko bobavanura n'ingendo mbi yo kurandura icayi no kutagishiramwo ifumbire. Ico gituma dusabye abajeje intwaro guhana bivuye inyuma umuntu wese azofatwa arandura icayi, kuko ari ugusubiza inyuma iterambere ry'igihugu.
Icayi ni igitegwa kimwe muri bitatu njabuka amazi iruhande y'ikawa n'ipampa, kirimwa cane cane mu bice vy'imitumba miremire n'abarimyi barenga 60,000 nk'uko ihinguriro ry'icayi OTB Office du Thé du Burundi rivyerekana. Abanyamugamba itora no mwijenda mu ntara za Bujumbura, Mwaro na Bururi aharimwa icayi cinshi barashima ako karusho bahawe na leta, yamara bakavuga ko ayongewe ari make bagereranije n'uburyo bakoresha kugira ngo mwimbo mwiza uboneke. Icyo bikoze bemeza ko icayi kibafitiye akamaro kanini.
Umwana arije kwishura ariga tukaronka amafaranga tumutangira tugaheza tukagikorera neza tugaca turonka umwimbu wa mwana gaca yiga neza tumutangira amafaranga kwishura.
Icayi rero kimbona kimfitiye akamaro kanini gose, kuko ndiko ndaraba mu buzima bwanje ubu nibwo buntungiye umuryango, nibwo nico kimfasha kwigisha abana nakarasiyo.
Je cyayi nateye no kwikira mfite akamaro gose, abana bariga nkaheza nkabigisha kuri nyama hera nkuye mu cyayi.
Igiciro kikiyongera kigatuma kija niburi buri nko ku mahera 300 canke na yarenga,
kuko urahemba umukozi hanyuma ukarihana angre hari n'igihuriye niyo ngurani yo credit ugaca usanga usigaranye ubusa.
Aha ubushikira nganje bw'uburimyi buhamagarira abo barimyi b'icyayi kugwiza umwimbo n'indimiro kugira ngo igiciro bifuza kizoboneke. Umushikira nganje Rurema yabigarutse ko
leta yihaye gukora ibi bikurikira: kugwiza amatuta y'imibyaro y'icayi no guteza icayi mu zindi ntara, kama kubandanya gushiraho amashirahamwe n'amakoperative y'abarimyi b'icayi mu ntara kama ya Mugamba no mu micungararo y'amahinguriro ya Jenda na Tora, kuko byaribonekeje ko abarimyi baho bakiri inyuma. Gushigikira no gukurikiranira hafi abanyamitahe bipfuza gukorera mu gisata cy'icayi, kubaka amahinguriro mashasha, guhimiriza abarimyi n'amashirahamwe gukorera neza icayi cyabo, bongere basubiriza imirima yahebwe, bagura indimo, kuronsa imibyaro n'ibindi bya nkenerwa abarimyi.
Abarimyi icayi baratahura cyane icyiyumvire cyo kugwiza indimiro, bakemeza ko bamaze kugishira mu ngiro.
Ngira imyaka yobibaye 1920 ndimi cyayi, urumva rero bari kubambarira kwagura indimo z'icayi. Jenda byumva neza cyane kuko ndabona kamaro bifitiye.
Twebwura abana nk'ubu haraga mugabo umuntu aheza akajya mu makoperative bagaheza bakaturonderera nk'aho nyene twoza turagitera nk'abo mashyirahamwe, niho nibaza ko tuba twaguye rwose indimo z'icayi.
Ihinguriro ry'icayi OTB ryerekana ko ubu rifise imirima y'icayi iri ku mahegitari arenga 10,000 mu gihugu cose. Ku mwaka ubu haboneka umwimbu urenga amahegitari 11,000. Ico gitegwa cinjiriza igihugu amafaranga y'agaciro kanatsinda icayi c'u Burundi gifise akanovera keza nk'uko ihinguriro OTB ribishimangira. Pierre Clavenyunkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.